Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiwe neza nshuti mwese namwe bakunzi Radio Ijwi ya Amerika. Muri kumwe na Federica Mundikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga abarundi bahurikiye imigambwe itandukanye hamwe n'abahurikiye mashirahamwe adahanira ibyicaro vya politike bagize imisi bashikiriza ivyiyumviro vyabo kubijanye n'amatora atekanijwe mu mwaka wa 2020 mu Burundi hamwe no kuvyerekeye imigambi n'ingingo vyo gufatwa kugira ngo ayo matora azobe mwituze maze mu Burundi haboneke amahoro, umutekano hamwe n'iterambere birama. Mu kiganiro muri sanga cyo munsi twatumiye umutegetsi yanonose politike Burundi kandi igeze no kuba umukuru w'igihugu mu kigihe akaba ari umukemuza amateka, uyo nawe ni President Sylvestre Ntibantunganya. Mu kiganiro rero turamusaba aci hirya no hino bimwe mu bibazo nkura mutima biriko birashikizwa n'abarundi batandukanye barimo abarundi bamaze imyaka irenga ine mu buhungiro. Mwiwe neza President Ntibantunganya.
Ndabumva. Bivuga nabi cyane gose, ndabumva neza. Kuri telefone ya cyangwa bari hiyo.
Reka mbaze abo turi kumwe mu byuma ngaha turabinyere bo yihingura kugira ngo akumve neza.
Ijwi ryanyu rishitse ino rirajwangarara.
Reka mbaze abo turi kumwe twumve ingene bogira ubuhinga kugira ngo tubumve neza. Mukanya reka turasubira guhamagara President Sylvestre Ntibantunganya ko telefone ntiriko ivuga neza, ariko ibintu tuyaga cyane biza kuba ivyerekeye ivyumviro biko birashikizwa n'abanyapolitiki batandukanye, eka bari mu nani senared, eka abanyapolitiki batandukanye abahurikiye mu mashirahamwe adaharira inyungu za politike, abo bose nibaza ko bagize iminsi bashikiriza ivyumviro bijanye n'amatora cyane cyane bikaba bijanye kandi no kuntu mu Burundi huboneka mahoro n'ituze birama, ntibibe nk'uko vyamye biba igihe cyose gereje amatora mu 2010 eka mu 2005 eka no mu 2015. Ivyo rero ni ibintu abanyapolitike benshi baguma bagaruka ko two kwibutsa ko no mu minsi heze umukuru urunani senareda Dr. Jean Minani nawe nyine yatangaje ko urunani arongoye witeguriye gutahuka. Nk'uko rero twashaka kubibaza umunyapolitike w'inararibonye mu Burundi Perezida Sylvestre Ntibantunganya, nashaka kubwira mbere na mbere mutubwire kubyerekeye ibyatangajwe n'urunani ukuntu mwavyakiriye urunani senared ruherutse gutangaza ko witeguriye gutahuka mu Burundi mu gihe na leta y'u Burundi ikayobaha ikiganiro cyangwa ibiganiro. Perezida Ntibantunganya, iyo nkuru mwayakiriye gute?
Jewe mu buzima bwanje bwa politike ndemera yuko mu bintu bimwe ivyose ariko biranga demokrasi harimwo uko abenegihugu bagira uburenganzira bwo gutora. Iyo ugiye gutora rero uko nyine iryo rivuga ritomora nuko ugiye guhitamwo ukawufitera uburenganzira ubushobozi bwo guhitamwe muri byinshi canke muri benshi hagize rero ngo muri amatora avugwa mu Burundi yegereje abagira bati natwe naho twari twavuze yuko tutazoyaza mutsoyajamwo urumva haragira ico byunguye muri demokrasi bifatiye kuri ibyo byo gutora yo kubindi imvo z'abatumye ubwabo je no zisigura nibo bazi neza imvo n'imvano yayi batumye ngo icyo nkubwiye nuko ize batuye matora cyo tuma haba abantu benshi bahiganwa hanyuma abarundi bakagira uburyo gutora uwo bashimye muri bo kiretse gusa bibaye ugasanga amatora ndateguwe neza ku buryo nyene abarundi bashobora kwitorera kandi uko batoye bikari byo bisohoka mu biharuro bitangwa inyuma y'uko amatora yabaye
hari abarundi batari bake bavuga ko bihweje ivyatangajwe nunani Senared eka nivyo uyo mu gorunani gwarutangaza mu ntango babona ko gorunani goroheje imvugo namwe niko muyona
erega nuko ndabikubwiye umunye politike wese arafise uburyo agira ati ndagira politike hariho abuye umunsi usanga ko numengo baradadaza hanyuma ugasanga hagize igihinduka kiba ikiborohereza cyangwa ikibagora ugasanga barashobye guhindura intumbero mugabo igihambaye nuko bashobora kwemeza abakurikirana na cane cane abo politike y'u Burundi iraba no kuvuga bene Burundi yuko guhindura intumbero itafise izindi siguro gutaha rero bwa mbere n'uburenganzira bwabo kuko n'abarundi barafite uburenganzira gutaha mu gihugu cyabo mugabo urumva bagize ati tugiye gutaha tuje mu matora birumvikana ko hirya no hino hagira abantu bagenda bavuga ukuce kuriya kubera kuko iyo ntumbero nshasha usanga hashobora kuba abatayumva cange abandi bakayumva mu bwongereza burenda bo nyene akangodongona
nkuko mubizi gorunandi ngo yarasabye ko hoba eka ibintu bimeze nk'ibiganiro leta yubaha ibiganiro ariko mu nyishu leta y'u Burundi yatanze yavuze ko abarundi nkuko mubivuze ari abarundi nk'abandi bashobora gutahuka igihe bashakiye ariko idateganya kugira ibiganiro iyo nyishu ya leta yo yakiriye gute
biva ku kugende umuntu abona kuganira buriya iyo mugiye guhiganwa ubwa mbere wo guhiganwa ni kuganira muganira mufise uwo mugira muti cyo tuvuga byose ubuzocu rubanza ni naka aho naho ubucu rubanza si ubundi ni babarundi bo bene igihugu mugabo kandi iyo ugiye guhiganwa ni nkenerwa yuko muhiganwa mufashwe kumwe buriya imigwi ibiri igiye guhiganwa ku kibuga cy'umupira ni ngombwa ko haba amabwirizwa bagenda bakurikiza iyo ushaka ko bahiganwa neza rero ayo mabwirizwa abari mabwirizwa yashinzwe atakuraba nkunzi hanyuma kandi iyo ushatse kumuhiganwa haba hari kandi n'abahagararira uwo mupira kandi bakaba batagize aho begamiye cyo kirakenewe iyo ugiye guhiganwa kandi ni ngombwa yuko umwe atoshiramwo uburyo burengeye urazi ubw'uwundi havuga mu by'amatora urabona ngiye mu bihugu by'iwanyu ngizo za Amerika murandavyumva no mu Bufaransa usanga hari ibyo bagenda bavuga bati ego umuntu azokoresha uburyo mugabo azokwereka niyo bwavuye kandi hariho uburyo adashobora kurenza urumva rero hariho amabwirizwa hariho amategeko abagenga amatora asimbutse ugushiraho abagenda bahagarira ayo matora muri wa mugwi wigenga ujeje gutegura amatora haba ku rwego rw'igihugu haba ku rwego rw'intara haba ku rwego rw'amakomine ugasanga rero ndabonye nabo bantu barimwo batizo kuba ari abantu bavuye mu mice yose nari ngiye kuvuga ngo ihumuriza abagikadwa bose ikabizeza yuko amahiganwa azoba kurunganwe
Hari abantu bavuga ko muri iki gihe bihweje imvugo ya Leta y'u Burundi ikaba kihweza n'imvugo irunanise na Leta eka n'abandi banyapolitike babona ko impande zose zataye umwanya haheze imyaka 4 imvugo nk'iyo itari bwaboneke namwe mura ko bashobora kuba barataye umwanya.
Reka tureke kuza twaduterana amajambo kuko kenshi hari usanga ndavuga gutyo bataraje neza icatumye wafashe ngingo bayifata birashobora kuva nuko abo bantu bafashe ngingo barisiguye mugabo kandi je murabona umengo muri politiki y'u Burundi hari abantu bafise ururimi rworoherwa iyo ruvuga abandi mugabo nturabe nabo ico bariko barakora naho muri senarede urazi ko hariho abavuga gutyo mu minsi heze bakavuga bati umuntu wese yahora ngaha agiye ibujumbura agiye hehe abari muhemu mugabo ngira ngo ubu barabona yuko atari ibyo kuri ubu ko aribo babigize ariko jewe saho nshira ikibazo ndagishira ahubwo kugene abarundi bo bene kino gihugu cacu natwebwe turimo twe tugira politiki botegera neza ingene amatora yegereje ari amatora atizo kwiyumvirwa neza gategurwa neza kuko n'amatora azotuma u Burundi butera intambwe ugiye kuraba iyo bwavuye aho bugeze niyo butezwa kuja ndakunda kubisigura nejo bundi narabisiguye cyo ko ndabyumva ugiye kuraba abantu bari hejuru mu nzego z'igihugu abari hejuru mu nzego z'imigambwe abari hejuru mu nzego z'amashyirahamwe avuga yuko adaharanira ibibanza bya politike abari hejuru no mu mwuga wo kumenyesha makuru atari hake abari hejuru mu bashengero hejuru mu bintu byinshi na kino gihugu usanga ari abantu bafite imyaka iri niburiburi yegereje imyaka 50
bakiri bato cyane yego
bakiri bato wagenda ukaraba ugasanga n'abantu batanguye kujya muri ibyo bintu mu myaka y'igihumbi kimwe na 90 mbere genda kwenda gutangurira mu mwaka w'igihumbi kimwe na 1987 utusanga rero ari abantu baciye mu nzira zaranzwe na za ngorane y'ugucacamwo muri iriya myaka rero ugasanga arashobora kuba no muri bo abafise uruhara muri ya byagoranye muri iya myaka haba iz'inteka n'imarangara haba ibyabaye mu myaka y'igihumbi kimwe n'1991 1992 asimbuza ibyabaye 1993 aho perezida Melchior Ndadaye yagandagurwa hamwe na bamwe bari bafatanije ukaraba ubwicanyi bwakurikiye ukaraba intambara yakurikiye ugasanga rero abo muri izo nzego nakubwiye haba mu nzego z'igihugu haba mu migambwe haba mu mashyirahamwe yanaya hirya no hino ugasanga nibo bari hejuru mubwo bamwuka hasi rero ugasanga ubu uhatanguye kuja ahabona ugwaruka bamwe baruvuze rero ugwaruka atana kimwe je mvuze nongine subiremwo atana kimwe usanga gwagirizwa cyangwa gwiyagiriza muri vyabaye muri iyo myaka
ari naco gituma abantu bakwiye kureka kuvuga mu kivunga
ntakuvuga mu kivunga cyo bituma je mvuga nti aya matora arabayategura arabayazoyajamwo ari n'abarundi na bene Burundi cyane cyane bategezwa kubona rero ico gihe u Burundi bugezemwo abo nkubwiye umwana w'imyaka 18 nako si umwana adatura kuko ntibazotora yavutse ryari yavutse mu 2002 umwaka umwe inyuma y'amasezerano y'Arusha yavutse umwaka umwe hasigaye umwaka umwe kugira ngo habe amasezerano yo guhagarika intambara urumva rero iby'intambara ndakubwiye bya kera kuva 1987 ndubimubaze iri kurasho no kuduga gushika ku myaka 35 uza afite imyaka 35 mu myaka y'ibihumbi 2020 mu bwakuza yavutse ryari yavutse mu gihumbi kimwe n'1995 muri ntega na marangara twatanguriye ko yarafite imyaka ingahe yarafite imyaka 5 igihe
ndadeye ko hari ibintu byinshi batazi
imyaka ingahe yarafite imyaka 8 urumva abo bose rero nuvuga ko ari Uburundi bushasha uri ko uraduga nico gituma rero tuza gutegura kuburyo abo barundi bagenda bagira amabanga akomeye nabo nyene mbere bakayiha uko ruba muri bo kuva ku byaka 2008 baratora wagenda ukaraba kuva ku byaka 2005 barashobora kwitoza kugira ngo babe abahanuzi makomine
barashobora
kwitoza kugira ngo babe mbere n'abadepite kuko ya myaka amabwirizwa ayaka ategekanya 2005 barayifise kugira ngo bashobore kwitoza urubo ryo kora igihe gihambaye cyane muri mu buzima bwa kibe gihugu twese tuzo kumenya tukaraba tukitegurira neza kugira ngo ntituzote igihe aho gufata ingingo zikomeye cyane
ahari
ko dabwira n'abarundi bo bene igihugu
tubibutse inshuti mwese ko muri kamara babandanya kumviriza iradio hijwe rya Amerika turi kumwe na Enoch mwiriwe neza muri higa Enoch
amahoro
muri hehe
ndabumva neza umugwa y'abafarazite parazite ukuntu
yego meduga ku ijambo rero mubaze ikibazo ni mwamufite ikibazo canke icyumviro turi kumwe na Perezida Sylvestre Ntibantunganya yahoze yarongoye Burundi tukaba turi ko tuvuga cyane cyane ku bishikirizwa n'abanyapolitiki batandukanye eduga ku ijambo
yego reka ndamwambe kwanza umutumire hama ibingirirwe ko direct
yego
narebe yavuye mu Burundi uri denir kenzo lengo bahundi ariko rero no muzi bakeneye gutaha kandi mu gutaha kwa bakeneye kujya mu matora bakeneye gutsinda eski badotsinda gute hari abatanga gutegura amatora depuis 2015 bishwe no muzi uri denir business hose narebe izo kwerekana imigambi yayo icyo ni cya mbere cya kabiri icyatumye bahunga eski icyo bacarahe uno muzi babaje mu Burundi gukina politiki kugira ngo batsinde amatora gusa cyangwa baze bagiye gukemura ibibazo byoba zaratumye bahunga kuko ni ndari y'abantu muri bo bagirizwa ibyaha bya Dirkeze ko baje babaje bemeye gushikira ubutungane kugira ngo ubutungane bukore akadi kabwo
murakoze Enoch turi kumwe n'umushya na Perezida Sylvestre Ntibantunganya ibibazo mubajije n'ibibazo byo kwishurwa cyane cyane nuhurikiye mu nani senarede ariko turaza kumuha akanya agira icyo abivuze ko naho ibyo bibazo bitamuraba cyane rwose imbere yaho ariko reka tubanze duhe ijambo Ndikumana mwiriwe Ndikumana muri hega Ndikumana
ya mwiriwe kwa Fenda Mahoro
duga ku jambo kibazo cy'umviro
eh jambo niko gere ndumva umutumire wa Senate atabaye hafi
yego
nibwo nayo kubaza ibazo birebire mbwa n'ubundi sinova ku murongo atacumbuze kubyerekeye ibiri hano mu gihugu cy'u Burundi
yego
turamaze kubona neza yuko nk'umugambo w'umaze mifi uringa mu gihugu umugambi wa Senewe ndi urongowe na Gatogwasa turamaze kubona itotezwa ryawo barafungwa bamwe abandi bakicwa abo n'abasanzwe bari mu gihugu mbe abo basenarede bo bari hariya bazi ko baje guhindura iki muri politiki y'u Burundi senarede imaze imyaka irenga ingana kuri ine iri inyuma y'igihugu ubundi ni mu mwaka umwe bipfuje kuza kugira ngo baretse ubuhinga mu gihugu barabona neza ko bizaborohera cyane cyane cyo tutiranje
murakoze Ndikumana n'ubundi n'ikibazo Ndikumana baje n'ikibazo cyo kwishura Senarede ariko nkuko twabivuze mu ntango twatumiye umuntu henonosoye politike mu Burundi ayizi cyane rwose bivuga rero ko ashobora kugira icavuze kuri ibyo bibazo bishikijwe n'abashinga nta Enoch na Ndikumana reka tumwe ijambo Perezida Ntibantunga
murakoze kandi nawe wayivuze ibibazo byinshi babajije iyo haba nyene muri izo ndongozi za Senarede urimwo akavyishwa tukavyumva mugabo hari ikintu tutavuze reka buriya mbe Senarede ubu ni ikininde ugiye kuraba koko nk'uko abantu babivuze uko yatanguye nahigeze ubu urazi yuko mu myaka iheze habaye ingorane nyinshi batumye mbere bagenda bacanamwo n'ibintu mwagiye munashikiriza mu kumenyesha amakuru aha rero kuri ubu byari kuba byiza mbere amenye neza ati mbega aho bavuga ko bazotaha ni bande icyo ni cya mbere icya kabiri mbe barashobora gutsinda ibyo unukubirekera abene igihugu kuko ijambo rya nyuma n'irya barundi niba abashima bazobatora niba bashobora kwiyandikisha kugira ngo bazokwitoze batarashimye naho bazokwemeza byateguwe neza aho intahe yagiye hanyuma wayabaje ati byabatumye bahu bagenda byaraheze ibyo nuko yabaza n'ukuri tuzaza kubishurira cyo kimwe n'uyu avuga ati bazohindura iki bizoborohera buriya umunyapolitike kenshi abanza kuzibagira umunyapolitike arashobora gufata ingingo abona iti iyi nizo mfasha kugira ngo nshike kuco nemereye abarundi uzoze rero kugira ngo kuko uriya yagize kuko ngo nanje niko ndiza kugira urashobora gusanga kubera ibihe mugezemwo intumbero ingendo igezwe ko ari icangiriya ukabiyufata namananga karorero kuri twebwe n'abamerikiyo ndadaye mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani dufashe ingingo yo gutaha mu Burundi twe twatwara impunzi hariho abatatwumva mbere batuvuze ko n'amajambo menshi cyane mugabo inyuma y'imyaka cumi aho imbuto twabibye kugira ngo demokrasi itangure kuvuga mu Burundi igice cy'ishikiye kwa kaba amatora haba perezida Mekuru ndadeye agatsinda afatanye n'umugambi sa wa Nyafrodebu muri bamwe nyene bagira batinyigo mwafashe ntiyari nziza hariho abaje bashobora gutaha kuko twashoboye guhindura ibintu mu Burundi aho urashobora gutanga n'ubundi burorero hirya no hino mu gihugu cyanjye mu bindi bihugu ubwo simvuze yuko uko byagenze kuri twebwe mu 1983 ariko bizogenda kuri senare
tumibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Stanislas mwiriwe neza
Frederic
mwiriwe neza gira telefone uvuge cyane muri hehe
turi mu murenge wa Burega mu karere ka Rulindo Kigali mu Rwanda
yego
nagira amanze ngushimire Frederic nshimire n'umusumirwa
yego
ngo ni Stanislas karahanyuze icyo nagira mubwire umutumirwa ese mu Burundi nko gutora kwa matora yego aregereje umuntu yemere gutora afite imyaka ingahe ese nk'utari mu gihugu we yemere kuzatorera aho ari nk'abatari mu gihugu cy'u Burundi nyine icyo nagira ngo mbabwire murakoze cyane ndabakunda kuryamirika
murakoze cyane rwose perezida ntibantunganya ashobora kuba afite ayo makuru ariko ayo n'amakuru kandi abari mu murwi se niba ashobora kuba butangaza cyane kumenya niba
you have 37
nibaza ko telefone ya Stanislas yoba icitse ariko reka mukanya perezida ntibantunganya aragira icavuze ku kibazo ashikirije reka ariko imbere yaho duhe n'ijambo Albert mwiriwe neza
mwiriwe cyane muraho
mwiriwe Albert muri hega Albert
Hello?
Muri hehe?
Ndi muri Marawi.
Yego duga ku ijambo ikibazo cy'imviro.
Igicyumvira cyanjye nuko amatora azogenda neza. Kuko nta kibuza ndabona n'ibindi bihugu byitwara nkuko akarore nka Tanzania basanga amatora agenda neza. Ikibazo gusa nuko abantu bakoresha noza imoto zabo bakabeshwa n'abantu bo hanze y'igihugu cyacu basanga
ako atwereje kigenda na ariko amatora azogenda neza murakoze Albert dusabe perezida ntibantunganya agira icavuze ko byashikirijwe na eka ibibazo byashikirijwe na Stanislas abaza imyaka y'abazotora abarekuye gutora eka niba nabari hanze igihugu bazotora nicyo kibazo cy'icyumvira Albert avuga ko amatora azogenda neza akavuga ko mu gihe abarundi bashiramwo ibintu eka vya emotion ibintu vya karanga mutima amatora ngo ashobora kugenda neza nduge ku jambo
murakoze cyane Stanislas kero cyo abagije nkuko wabivuze nawe ushobora kwishura abantu bagize umugwi wigenga ujeje gutegura amatora mu Burundi mugabo kandi umurundi wese racane cyane bagira ati turarozi hari ibyo twizo kumenya mu Burundi uwese afise imyaka 18 uzuye arafise uburenganzira bwo gutora hanyuma afise imyaka 25 arashobora kwitoza kuba umuhanuzi mu ikomine bigashobora rero nuko ashobora no kwitoza kugira ngo abe umustanteri mu ikomine arashobora kandi kwitoza mu kibanza cy'umushinga mateka kubiraba abasenateri abakenguza mateka umuntu ashobora kwitoza ashinyaka 35 nayo ku kibanza cy'umukuru w'igihugu umuntu ashobora kwitoza ashinyaka 40 hanyuma abatari mu Burundi mbere bashobora gutora yego hariho ibitegekanijwe kugira ngo bashobore gutora hari ubuserukizi bw'u Burundi kandi hari abarundi benshi bafise ubwo burenganzira harabusanga bategekanije ingene boshobora kugenda gutora warumvise n'igihe biyandikisha ko handitswe abatari bake bari hanze inyuma y'igihugu mugabo gusa ico muna gishobora kifuza kigoye ni kubiraba imbunzi kuko iyo umaze kuba imbunzi haba hari ikintu citwa akara ubwenegihugu utabufise bugufasha kugira ngo utore uburi munsi y'amabwirizwa agenga ishyirahamwe mvuza makungu riraba iby'impunzi impunzi rero kenshi na kenshi zitora mugabo iyo umurundi uba mu kindi gihugu utahunze ukitwa impunzi urashobora gutora uragenda ahari ubuserukizi bw'u Burundi ukiyandikisha hanyuma hageze gutora ukazuzwa gatora n'amajwi yawe mbere agaharugwa mu yandi
Albert ati amatora azogenda neza mu gihe hatoba akaranga mutima k'abanyagihugu
ahubwo reka ndamufashe kugira ngo amatora azogende neza abo bivako bivuga mbere ku bantu bashaka kuzokwitoza bazokwitoza naho urasanga hariho abari ku butegetsi bagira bati reka dusabe abanyagihugu bazotongere hakaba nabandi barindiriye bagira bati mbe natwe ni kuki tutoshikirwa abanyagihugu bakatwizera bakadutora abo nabakabiri abagatatu hari abategura ayo matora bonyene nukuvuga uyu mugwi ujejwe umugwi wigenga ujeje gutegura amatora muri ya mici nakubwira ugwego rw'igihugu ugwego rw'intara ugwego rw'amakomine hari abakane nabo baza guhagararira amatora ababita mu gifaransa aba observateur bashobora kuva hanze y'igihugu nkuko bashobora kuva mu gihugu hagati ariko cyane cyane hariho bene Burundi kuko bose mvutse benshi usanga bava muri bene Burundi rero munabo bose hatagize ugira ati ngiye nikwegera ko bakagira batereka dutunganye amatora meza ngira ngo ni wa wundi yavuga ati ibiganiro babyumvikanye neza biri ku murongo neza nta kibuza kw'amatora aheza akaba neza
tewe utenshi mwese ko muri komo rabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Samuel muri neza Samuel
ero neza
muri he
ndi mu Rwanda mukeka Kayonza
yego kandi kazina ninde akandi kazina kawe ninde
banyita nzabone wa Samuel
yego tuga ku ijambo ikibazo cy'imubiro turi kumwe na president Ntibantunganya yahoze arongoye Burundi tukaba turi ko tuvuga ku bibazo bya politiki bishikirizwa muri iki gihe
maze kumva ibyo maze kuvuga ndetse bafite umurongo mwiza wo gutegura iby'amatora ariko icyo najya nsabe abarundi nibo bwa bafite mu moko yabo uko bashaka kujyana igihugu muri rusange icyo nabisabira ni ugwa n'abatavuga bamwe n'ubutegetsi umwanya kujya baganire kujya amatora azagende neza icyo najya ngo umubaze ese abatavuga rumwe n'ubutegetsi bemere nabo guhagarara amatora urakoze
murakoze Samuela reka mukanya icyo kibazo reka n'icyo mubiro mwashikije president Ntibantunganya agira icyo abivuze ko ariko reka tubanze duhe n'ijambo Thierry Mwiriweneza
Oui, allô.
Muraho Thierry.
Ta na mahoro.
Muri hehe?
Ndi Bujumbura ariko sindabumva neza, ariko kubyo numvise kuri sije nasomye ingena amatora yogenda neza Demir Bank. Jewe kintu mbona nuko leta yobanza ikemera kugirana n'abanyepolitiki bahunze, kuko niyo banyepolitiki b'ukuri ba opozisiyo tuzi, kandi ngiye kuraba bari batanzwe bahiganwa n'umugambi uri ku butegetsi kuva muri Demir Bank, kandi iyi migambi wonyine bishyiriyeho. Hama ikindi nuko bokumvikana ku mugwi wa Sena isaho ryawo apana abishyiriyeho bonyine bakabumvikanaho. Ikindi nacyo ni uko borekura ari imfungwa za politiki bafunzwe kubera ibyiyumviro byabo, nabo nyine bakabarekura bakajya muri politiki kuko nabo n'abanyepolitiki. Hanyuma icya gatatu ni uko boreka abanyepolitiki bakajya ku rubuga bakiyamamaza nk'abandi. Ubu mu gihugu cy'u Burundi nta muntu umwe ashobora kwambara umwambaro w'umugambwe aturukamo kiretse Saint David Bigisi. Hagize n'uvuga yuko uri mu wundi mugambwe nka Senere cyangwa Frodebu, uba ufite amahirwe make yo kubaho mu Burundi. Urumva ko amatora adashobora kuba meza ngo igihugu kijye mu mutekano, ibyo bagira byose batabanje kumvikana ngo bande basubize ku murongo n'ibyosabesore by'imbanyakure, nta kintu na kimwe twapfa dushyitse ko ahubwo aho kuzoronka amahoro tuzoja mu bisumba ibyo dusanzwe turimwo. Murakoze.
Murakoze Thierry Asano utize ko amatora ashobora kugenda neza, arashikirije ibyiyumviro ibintu abona ko byokorwa kugira amatora agende neza. Eka Samuel nawe nyine yavuze ikibazo cyo gushikirana n'abatavuganwe na leta, perezida ntibantunganya abashikirana nabo babiri mwabwire
hari kintu Samuel yavuze. Samuel wo mu Rwanda Kayonza yavuze igikorwa cyane kandi nari nakibuze nanje, ati abarundi batwewe kwitabe n'igihugu, ati no bafise mu mafi yabo kazoza ku Burundi. Nibyo, kuko urumva iyo hageze kurondera ubutegetsi ubuyobozi bw'igihugu niwe wagenda gusaba amajwi. Ni ukuvuga rero yuko ataguhaye amajwi atabuyobozi ushobora kuronga, atabukuru ushobora kuronga. Yavuze ati mbega abatavuga rumwe na leta bazugira ikibanza kimeze gute, ati bemerewe guhagararira amatora niba numvise neza. Ikibazo ni ukuri sinocishura kuko kigenda bijejwe wa mugwi ngawe woje. Navuze nti ni ngombwa ushaka kugira amatora abantu bose yizigiye ko abantu bose bizera imigwi ijejwe guhagararira amatora. Hanyuma Thierry Bujumbura ati leta yokorana gute n'abahunze, asa n'uvuga mbere yuko muri politike y'u Burundi aribo bakomeye. Aha nagira mbere Thierry ko yihenze, yafatiye kuki kugira ngo agende bakomeye, ko mbona icikana muri politike ukomeye ari ukugene mu gihe mu matora werekana ingene abarundi kwizigiye. Aza yuko numva bavuga yuko batavuga rumwe na leta woza kubaza ngira ngo abo mushima ko avuze yuko abakomeye abo bari hanze bonka bake naba imigambwe iri mu Burundi uzi neza kuva muri imyaka y'igihumbi n'amajana icenda na 1993 amatora baye, urabe abarongoye iyo migambwe, urabe abavuga muri iyo migambwe abari hanze uko bangana n'abari ngaha mu gihugu uko bangana. Aha rero nawe nyene ashaka guterera demokrasi yoza arashishoza neza akabona koko ibintu uko byifashe. Jewe ndaba neza tabugambwe n'umwe mu migambi ikomeye muri kino gihugu ruti urafise indongozi zawo zose hanze y'igihugu habanamba. Izo rero umuntu yoraba byanjye negwa umuntu akarabiza tukaza twiga kuraba ibintu uko biri. Ntiduhe ubushobozi abantu kandi kuri ubu batabufise, sinoja kuvuga ngo nakana nongiye kugirira propaganda y'ucankuriya ngo genda biraje neza uko yabivuze siko byifashe namba.
Icyo ni kibazo gihambaye cyane gose kuraba uko ibintu biri ni ibintu bishobora gufasha cyane cyane mu gihe haba hari nk'ivyo byo guhiganwa mu byerekeye amatora. Tubibutse inshuti mwese kamwe abandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika. Turi kumwe na Eric. Muriwe neza Eric, muratwumva?
Ndabumva.
Eduga kwijambo ikibazo cy'umviro. Ego. Nihaba hari hariho iradio cyangwa bashize kuri yo parlere no ikure ko turumva amajwi muri background.
Nani cyose kibazo ngomba kubaza abatumire banze ndamukiga abatumire.
Ego.
Hanyuma akabazo ka mbere nshaka kubanza kubabaza mbega mugihe wabemerewe gukorana na Leta y'u Burundi mu matora ya 2022 ni ikihe gishasha sha mbere bogenda gukora bohindura kugira ngo abanyagihugu b'abarundi nabo baronkere inyungu? Icya kabiri
duga kwijambo turakumva.
Cya kabiri nagira kubaza mbega mu gihe bazaba bemerewe gukorana na Leta y'u Burundi mu matora ya 2022 mbega mu gihe hariho batukwemererwa yuko bakorana impunzi cyangwa abapfunduwe politiki 2025 bafungurwa mbega bokwemera gukorana niyo Leta mwa matora cyangwa bobigenza gute? Kibazo cya nyuma nari mfite cyavuga ngo mbega mu gihe bazaba bashaka gukorana na Leta y'u Burundi izo mpunzi byose nibyo navuze batabikoze Leta y'u Burundi itabyemeye, mbega ntibemera kubicamwo abazaba bari mu mpunzi ntibazohava babona nabi abari bakurikiwe mbere nk'uko byari byagenze 2025 kuko twashaka kumenya neza mu gihe bazoba bagiye muri Leta y'u Burundi abari ngaha mu mpunzi ko nta kintu kibi bazigira babona abo bantu babakuriye bo hejuru. Murakoze cyane.
Murakoze Eric. Ni ibibazo mwabajije namwebwe mwabibajije mufise mu mutwe nk'umunywanyi cyangwa umutegetsi umuhari senarede, ariko nk'uko twabivuze abanyapolitike b'inararibonye bose barashaka kugira icyo bavuze cyane cyane turavye ku kibazo cyawe cya mbere aho muvuga ati none imigambo izoja mu matora izohindura iki, imigambo izoba yinjiye mu matora izohindura iki, tutavuze umugambwe cyangwa urunaniro umwe mu gihe imigambo itavuganwe na Leta ikayokwenda gukorana na Leta y'u Burundi, ikibazo cy'impunzi batacumvikanye ko n'abapfunzwe byogenda gute? Ivyo ni vyumviro nka abanyapolitike banonose politike y'u Burundi bashaka gushikiriza perezida ntibantunganya.
Oye, urakoze Frederic. Erega ucubona yuko abantu bari kurakurikirana ikiganiro cawe ikiganiro cy'ivya Amerika bipfuza kumva abo bantu bo muri Senarede bonyine bakaza bakabasigurira kubu mbere na jewe nakwipfuza kubumva bariko barasigura neza imboni imvano y'ingingo yabo umva yuko ituma bagira ibibazo byinshi cyane bibaza.
Turumva ko banyotewe ibyimbo byabo tuzobatumira mu minsi imbere
bati ibyimbo byabo ndukuri urabona ko babaje bati gishasha buhindura ati sino bishurira.
Yego.
Babaje byo kuvugana n'impunzi sino bishurira. Ni byinshi mugabo gusa icyo navuga buriya kuko ndabivuze kare muri politike umunyapolitike araraba igihe agezemo agafata ingingo mugabo akaba afashe ishobora kuzosahiriza igihugu no kuri ikibazo cy'impunzi umuntu ashobora kwibaza ati mbega hari amatora meza yoshoka mu Burundi abahunze inyuma y'ibyaguranye mu mwaka wa 2015 batabanje guhunguka. Bica binyibutsa ikibazo twari dufise mu myaka y'1990 igihe twe twari turi mu mugambi sawa nyafrodebu turiko turahanira demokarasi mu Burundi. Hari abagira bati mbega murashobora kuja mu matora abarundi bahunze bataratahuka. mugabo tumaze kujya mu matora hanyuma perezida Melchior agatsinda Melchior Ndadaye agatsinda hanyuma mugabo Sahonya Sodivu ugatsinda ukaronka intebe nyinshi mu nama nshinga mateka nta minsi ibiri yaheze tutabonye abarundi benshi bari bahungiye mu Rwanda bari bahungiye muri Tanzania bari bahungiye muri Congo batahuka ngahi Burundi bagiye gusura komba n'ugwimo gwacye gukurikira inyuma y'amezi atatu urumva uko guhindura mu ntware biciye ku barundi bo nyene cyaratumye abo bari hanze bizigira ubu rero ibi byerekeye ibyo bantu bahindura ejo bundi nari kumwe n'abantu bwaka b'abakatolika mu ikwandiro ryabo bari bafise ingozi narasiguriye ico umuntu atizo kwama afite ku mutima imbere yuko aja gutora n'ugende gutora mu musunikano n'ugende gutora ugira ngo reka nje kwirabira abatamba n'ibiki iyo hageze amatora zuriha akanya ubicisha munaje amahwaniro bagirisha ari ama meeting ubicisha mu maradio ubicisha hehe kumenya ibyo abo baje kwitoza bemera kuzokorera abantu baho baje kwa kamajwi ari witoze mu ikomine wumvirize neza
imigambi bafise
imigambi bafise ari witoza mu bashinge mateka ubyumvirize na cyane cyane ari witoza ku mukuru w'igihugu wumvirize imigambi afitiye igihugu hanyu uzogende utora urazi imbere ya byose iyo migambi kuko niyo yese ikazogufasha kuraba yuko ibyo yemeye abikora uko nawe ufite kugenda ugapfa gutora gusa ngo nakanamushimye kuko no munsi yambaye ukucoje kuriya inyuma bizo kugora kumenya ngo ugire uti nzogenda gupima yuko ibyo yemeye abikora gute ibi rero ngo ubyiye ntibigwatse na rede gusa bibwirwa abantu bose bazokwitoza baba abari mu mugambo uri ku butegetsi muri kino gihe baba bagira bati harageze natwe uko twoshikirwa tubisaba abarundi abarundi bazorabe imigambi imigambi nayo ikabifatiye ku bigoye abarundi mu gihe cya none kandi ibigoye abarundi mu gihe cya none sinzi ko rwogira ngo nco kimwe n'ibyo ari bagoye mu 2015 cyangwa ibyo ari bagoye mu 2010 cyangwa ibyo ari bagoye mu 2005 usanga hari byinshi nyawe n'abarundi je ndababwire ndabahanure muze muraraba muze murumviriza haba murabi ku iyo migambi itomotse koko ari migambi ije izobatuma muva muri izo ngorane muva mu bwo bukene mufise muri kino gihe
bashobore no kubaza ibibazo ku byerekeye iyo migambi nyene
ego ashe ni kuyibaza nyene bakayibaza nico gituma kenshi usanga iyo hageze guhiganwa naco ne cyane ku bariganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu nk'ahantu hari amaradiyo nibonesha kure biteye imbere bahora batunganya ibiganiro bihuza abo bagiye kwitoza wewe uri hiyo muri Amerika urabibona muri kino gihe
nyine
mu muganga wa demokrate abantu bashika 200 bagenda kudora sigura hamaboro boro haragenda bikura nkwagira bati nyabu na yambaye nka babandi bati harababa bati sahi wacu bakavamwo abakazoshika basigara umuntu wacu cyangwa babiri baheza bagatogwamo rero nabigenewe urumva abantu abagiye babumviriza babagiye abone ibyumviro byabo bagiye babona imigambi yabo bagatora rero imigambi imigambi ikaba mugashe umuntu agenda ayivugira agenda ayishira imbere
tubibutse inshuti mwese ko muri komo rabandanye kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Kwizera mwiwe neza Kwizera matwumva duga kwijambo Kwizera matwumva
ndabumva neza
muri hehe
ndi mu Rwanda kukakira
ya kandi kazina kawe ninde
na Johnny Bruce
John Bruce duga kwijambo ikibazo cy'imviro turiko tuvuga cyane cyane ku byimviro eka n'imigambi iri kwirashikizwa n'abanyapolitiki batandukanye barimo abarongoye amashyira hamwe yatagira gicaro atagira inyungu za politike eka twatumiye umutegetsi yanonose politike y'u Burundi na akaba ari president w'antunganya yahoze twara u Burundi duga kwijambo ikibazo cy'imviro mu kanya gato
najya ngumushimire ijwi rya Amerika no mutumirwa mwadutumiriye kugira ngo dusobanure ibya politiki z'i Burundi mu gihe twitegura kwinjira mu matora 2020 nagira ngo mubaze utubazo hari ibintu yaravuze mu kanya ko mu gihe Burundi bwa butegura amatora batekereza ku barundi bari hanze bagiye hanze nk'impunzi, ariko nganibaza ndetse haba hari kwibazwa ikibazo gikomeye Uburundi bufite bw'impunzi ko gishobora gutinza igihe cy'amatora. Nicyo kibazo wenda najya mvuge, najya mubaze wenda atekereza iki ku matora agiye gukorwa mu gihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi byaragaragaye ko mbere y'amatora hajya haba ibintu bitandukanye by'urugambogambo, abaho guhindura abayobozi b'inyamakuru aho i Burundi, abenshi badashyigikiye leta cyangwa se batavuga rumwe na leta bakavuga ko ihindurwa ry'abo bayobozi ryaba rifitanye isano no kugira ngo umugambwe uri ku butegetsi wigarurire ibikorwa biri ku bya leta by'ishyaka riri ku butegetsi, kandi se byaba bitazagira ingaruka nyuma y'amatora azaba mu Burundi, wenda hatabaho kumvikana kw'amashyaka cyangwa se imigambwe izaba yari yaharaniraga imyanya kuba perezida w'i Burundi. Nige najya ngo munsobanurire.
Murakoze Kwizera, reka tumuhe ijambo perezida ntibantunganya gira icyo avuze. Muravuze cyane cyane ku kibazo cyo gutunganya amatora impunzi zikiri hanze, kandi ikibazo mutitasobanutse neza kivuga ko ariho abarongoye ibinyamakuru bahinduwe. Reka tumubaze niba ayo makuru yoba yaze.
Hari ikibazo nimvuze c'impunzi nakivuze yuko no mu Burundi canke mbere mu banyapolitike canke abandi bagenda bakurikirana ibibazo byo muri iki gihugu cacu, hari abagira bati mbega ayo matora impunzi zitarataha ashobora kugira icyo ashitse ko gikomeza ukwizerana hagati mu Burundi. Bwana ubiye kandi yuko koko muko amabwizo y'igihugu cy'u Burundi yabitegekanya impunzi nta burenganzira bwo gutora zifite. Ariko amatora agenze neza akabyara intwaro ubutegetsi bwiza, birashobora gutuma icyo kibazo c'impunzi giheza kikaronga inyishu. Nababwiye ibyabaye mu mwaka w'1993 igihe hari amatora ubwa mbere inyuma y'imyaka yarenga 20 yari iheze Uburundi buvuye amatora ya nyuma mbere yari imyaka isha kuri 25-26. Ubu rero aravuze kandi ikibazo cyo guhindura abantu hirya no hino, reka nukumenye yuko mu guharanira ubutegetsi y'ibyo matora umuntu wese agerageza gufata ingingo yibaza ati izi ngingo nizo zizomfasha kugira ngo ndonke amajwi menshi, ariko hari aho ubitegura gutyo ugasanga kimwe wagira ngo ushaka gushika ko kigeze ko ugiye gusoma ibyitwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi mabwiriza jewe nzi hari aho hategekanije yuko ibyiyumviro byose muri politiki mu by'ubutunzi mu by'imibano bitegerezwa kugira uburenganzira bumwe bwo kumvikana mu bimenyeshamakuru byegamiye leta, ni ukuvuga iradiyo y'igihugu, televiziyo y'igihugu, ibinyamakuru byandikwa, ubumwe Nouveau du Burundi n'ibindi, kugira ngo ibyo byumviro byose bishire gushikayo. Iyo hagezeho amatora umugwi ujeje utunganya amatora utegereza gutegekanya neza ingene imigambwe yose abahiganwa bose bashobora kuronka uburenganzira bwo gushikiza ibyo byumviro byabo
n'umwanya ungana.
Aba rero batugwa gashyirwa muri ayo mabanga, uzogenda agakora kubiri n'ibyo abarundi bazobona yuko ajanywe n'intumbero.
Aya
handi jewe ndabonota kumwikomo ndabonotera ivyatsi ngo nuko ari mu mugambwe uyu canke uriya bashyize hariya, nzomurabira kutazokora yakora aja muri bya bantu banuganuga ikariyo tubona ko ashira imbere nzogira nti wahubye wihenze niyo bikora neza naho nzogira nti laba bwa bundi bamwe bavuga ngo ko wuba mu mugambwe uyu n'uyu tuzokora neza uraberetse kushobora gukora neza aha nibutse muri kahise ka kino gihugu ngira mvuga izina ryiwe kuko uyu muntu akoze neza no kubivuga mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajyenda na 1973 hariho umushinga ntahe Kanyenkiko Anatole yari umukuru w'igisagara cha Bujumbura hanyuma rero amatora amaze kuba agahera perezida Melchior Ndadaye yatowe aramwandikira ubutumwa bwo kumukeza yakoze rero muco bita mu gifaransa ro comportement républicain yigengeje guwemera republika ati abarundi batoye ntawe uri kugushima uko arundi batoye mugo mugambwe wiwe hariho umuntu yitwa Mukashi Karori yaramwitukiye aravuga ngo yagiye gukeza ngo abatowe muri Frodebu mu kandi badasanye umugambwe oya iyo ugiye kwitoza none je ndabona abantu je ndamutima witeguye hamwe ubutsinze nawe ugira uti reka ndamubwire nti watsinze watsindiye barundi ndagukeje
iyo niyo nyifata nziza muri politique ndabona kanya katujanye turatufise abanywanyi Joseph mwiriwe neza
mwiriwe Frederic Mundikize
mwiriwe neza kanya gatoye cyane gukose ikibazo cy'imbere
nakabazo ariko bazo ndamukirize uwo nyakuba Sylvestre ntibantunganye
yarakumva tuga ku ijambo
nk'umunya politike w'inararibonye nakabazo k'amatsiko
yego
niba nategeko ribakumira namwe mwiteguye gutanga kandidatire muri aya matora y'ibihumbi bibiri na makumyabiri sawa akabazo kanjye nako murakoze
urakoze Joseph Mukanya arakwishura kuri icyo kibazo ariko reka duhene ijambo Jean-Claude mwiriwe neza
mwiriwe
muri hega Jean-Claude
ni twengira imana Jean-Claude yakunze kwitaza Veroni ndi mu Rwanda ndi mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Bugesera umurenge wa Juru kagari ka Juru umudugudu w'Inyamigende
akabazo gatoyi icyumviro mu kanya gatoyi cyane
yego ikibazo namubaza ese ko mu Rwanda iyo amatora ageze tubona aba muri demokarasi halo
duga kwijambo turakumva
hanyuma rero igihe cy'amatora mu Burundi cyagira hakaba imyivumbagatanyo ese abona demokarasi ikurikizwa mu gihugu cy'u Burundi cyangwa nuko yumva mu magambo gusa nicyo namubaza murakoze
Jean-Claude reka duhene ijambo kandi David muriwe neza
ndabumva neza
egome ikibazo cy'umviro
ndabanze gusuhuza mene cyubaro bantunganya kuko si ubwa mbere dore kuri platform ya VOA
yego me
hanyuma akabazo namubaza abari ku buyobozi mu Burundi bakunze kuvuga ko abantu bari muri senarel cyangwa bahunze ubutegetsi cyangwa bari muri opposition baba bashaka ubutegetsi bafite inyota y'ubutegetsi ntibazane rero ko hari ababa barahunze basanzwe bafite imyanya y'ubutegetsi tuza bari aba vice president abasoza aba minisitiri kubera ikivugo nk'iyo ngiyo neza kandi n'ubundi mu kutemeranya n'ubutegetsi ibyo gukora bari ku butegetsi imvugo nk'iyo ngiyo yakosorwa gute ko n'ubundi baba atari ubutegetsi bari babuze bajya kubuta bakomoka
murakoze Joseph perezida ntibantunganya ikibazo cya mbere cya Joseph abaza niba muzo kwitoza n'ikibazo cya Jean-Claude avuga ko muri demokarasi mu Rwanda iyo hageze amatora ika demokarasi ibonekeza mu gihe mu Burundi hacaba imyirekano akaba hari rero na David ikibazo cyo cyanyuma imvugo z'uko abanyapolitiki batavuga umwe na leta bari ko barundi akenshi na kenshi ubutegetsi kandi bari bawusanganywe iduga ku ijambo mu kanya gatoyi cyane rwose ibyo bibazo bitatu
yego jewe uyu mwaka mfite imyaka 63 ni kuvuga yuko mfite imyaka indekurira ubwa mbere ho gutora kuko ndabumva kugeje imyaka 18 ubwa kabiri mu biraba imyaka nta kibazo na kimwe cyo kwitoza cyangwa imyaka ikwiye hanyuma mu biraba ibindi ufatiye kuisaba n'amategeko ndibaza ko kugeza uyu munsi atana hamwe jewe nimiriwe kwitoza ariko rero si kuri radio ijwi rya Amerika noza kuvuga ngo nzokwitoza ha cyangwa nzokwitoza ha
ubitangaje ubitangaje kuri radio ubitangaje kuri radio president twogyohego
oya ni hagira umuntu azobitangaza ibyo azotangaza aramutse ari bya dukora
umutegetsi wese afite iyo migambi abitubwiye kuri radio ijwi rya Amerika tukaronka iyo nkuru bwa mbere uwo mutegetsi wese twabishimye wari we wese
nibyo ashika badubabwira bikeneye nuko hasbare utuje kubibaza ahubwo n'icyo cyo curumba yuko coroshe ati mu Rwanda hariho demokrasi ati mbwa mu Burundi harakunda kuba imivanga ibyo kwivangatanya sinzi ngira ngo ashaka kuvuga bimwe byo mu 2015 siko byamye biba mu Burundi egome cyo yovuga gusa nuko mu Burundi inyuma y'amatora yagiye aba kuva mwaka w'1961 amatora yagiye akurikirana n'ingorane twarabonye ingorane zakurikiye inyuma y'amatora y'1961 aho baca bagandagura umuganwa Rudoviko Batore twarabonye ingorane zakurikiye amatora y'1965 imbere yaho habaye igandagurwa ry'umushikiranganji wa mbere Cyeringenda Ndumwe hanyuma yaho yaye matora hari ingorane zatikije inganda mu gihugu twarabonye ibyabaye inyuma y'amatora ya 1993 naho nyine hari ingorane ariko mu 2005 nta ngorane zabaye mu 2010 harabavuye mu matora baranka kubandanya kandi aha aje navuga nti barafashije umugambi CNDD-FDD gutsinda mu 2015 harabaye ingorane koko zari zishingiye ku byo abantu bagenda biyumvira aho bahagaze ku byerekeye ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ariko je ndibaza yuko ibyo byose ari byo abantu utegereje gukuramwo inyishu b'ingendo yabo kugira
ngo amatora
azabyara ibintu byiza
yego cyane cyane amatora y'imirije
yego ibyo muri bya muri
Canada nabo ndabona kandi akatujanye president
ntanduganya ndahejeje abari ku butegetsi birashika si mu Burundi gusa urashobora gusanga umuntu ejo yari ngaha hegeje akaba ngaha ejo yari mu banza bwa ku butegetsi amugasanga agiye muri opposition ibyo ni ibintu bishika igihambaye gusa nuko umwese agenda abikora yagiye guhiganwa yubaha akubahiriza amabwirizwa y'igihugu
akabazo kanyuma kerekeye cyane cyane amakuru yatangajwe n'abandi barundi bakurikiye eka mu muhari mushasha umuhari mushasha basavye ko eka inama mpuzamakungu ijeje umutekano yo remera Burundi kugira ngo bwunguruze amatora eka uwo muhari ukaba wavuze kandi ko horungikwa n'inteko ivyo bibazo mwavyakiriye gute
jewe tu tamo magaze nuko tutatera imbere igihugu aho kigeze wogira uti uno munsi ndahagaritse amatora uyu munsi bega u Burundi mu mwaka uza kwotwagwa gute ngo cyamugenda muri bimwe byasokwe niruze cyo kugira ngo mbega ubintwaro mfate kibanza gute narabaye muntu arafata kibanza inyuma y'impfugwa mikiyo ndataye ndabona ibindi bintu bigoye siyo nzira nziza ahubwo icyo abantu buharanira muri aya mezi munani asigaye kugira ngo matora abe nuko umurundi wese mwe nadondagura nukuri wo kwigurura umutima kugira ngo haba hari ibibazo bagenda birondera umuti mugabo bareke bene Burundi bitorere bo nyene abazo barongora mugabo mu mahiganwa asukuye neza
kugurura imitima
guhagarika amatora iyo sinzira nzima gatonyi ntawe ndo yihanura jewe president bantunganya
kugurura imitima ni kintu gihambaye cyane gose nakamuga komeye muteye president Sylvestre Ntibantunganye ndabashimiye cyane gose ku kanya matoyi kugira muhe ikiganiro iradio ijwi ya Amerika turashimiye engineer wa McLean yadufashe mu bwizuma tukaba kandi dushimiye na Fatukarara yigiranije ikiganiro turabashimiye inshuti mwese mwateye akamo mukashikiriza izimbere vyanyu ikani ibibazo vyanyu turashimiye naba nyuma nyibira radio ijwi ya Amerika bose bakurikiranye ikiganiro cacu muri sanga mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.